Eric, Mizu de Amerik. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishyirahamwe New Generation ni ishyirahamwe ridaharanira inyungu rishimikira kugaruka mu Burundi mu kuruha uburyo burufasha kuvamo imboneza muri kazoza. Iryo shyirahamwe ryashyizweho mu mwaka w'1998. Iryo shyirahamwe rishimikira cyane cyane ku byerekeye gufasha abana bo mu ibarabara. Mu ntumbero yo gufasha abo bana mu buryo butandukanye, ishyirahamwe New Generation ryarashyizeho umugwi w'umupira w'amaguru ugizwe n'abo bana witwa Imboneza FC. Waserukiye Burundi mu gikombe cy'isi yose cy'abana bo mu ibarabara cyabereye mu gisagara cya Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2014, ukwezi kumwe imbere y'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyabereye muri cyo gihugu nyene. Umugwi Imboneza FC warangije mu kibanza cya kabiri utahira umudari w'umwaka. Uwo mugwi uzosubira guserukira Burundi mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'abana bo mu ibarabara kizobera i Moscou ku mugwa mukuru w'Uburusiya mu kwezi kwa gatanu kwimirije, ukwezi kumwe imbere y'igikombe cy'isi yose kizobera muri cyo gihugu nyene. Kazoba akaryo kandi ko kuvugira uburenganzira bw'abana nk'uko byagenze mu gikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2014 muri Brazil. Inyuma y'igikombe cy'isi yose cy'abana cyo mu gisagara cya Rio de Janeiro mu mwaka w'2014, harabaye ibiteramo ndangamico aho abana bava mu bihugu bitandukanye berekanye imico iranga ibihugu byabo. Harabaye n'ikoraniro ku burenganzira bw'abana bo mu ibarabara aho havugiwe gateka kabo. N'ibihe byoba byavuye muri iryo koraniro, n'ikihe abantu boba biteze ku mugwi Imboneza FC muri uyu mwaka, n'ibihe ishyirahamwe New Generation ryashyitseko mu Burundi kuva riserukiye u Burundi mu gikombe cy'abana bo mu ibarabara cyo mu gisagara cya Rio de Janeiro muri Brazil mu mwaka w'2014. Ibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Landry Gakuba ajezwe gutangaza amakuru mu ishyirahamwe New Generation. Tutarambiranye umutumire wacu waramutse.
Maramutse nashaka gukosora gatoyi ni Nahimana Dizo nasurukira imbere y'amategeko New Generation. Ariko turi kumwe kandi na Landry hano.
Yego, ngo tubwira icyo mwiteze ku vyerekeye no kugenda muri ko muri tegura kuri uwo mugwi Imboneza FC.
Ego nkuko twabikoze mu mwaka w'2014, naho bitari byoroshye kubwa ariko bwa mbere ishyirahamwe ryacu rigiye muri iryo higanwa ry'isi yose. N'ubu tuba twitegura, tumaze igihe twitegura ko twamenye kare yuko umugwi wacu uzoserukira Burundi na kano karere muri iryo higanwa rizobera Moscou. Ni ukuvuga ngo twararonse umwanya ukwiye wo gushobora kwimenyereza gusumba uko twabigeze mu mwaka w'2014, ariko kandi kubera ko ariho abariko baramenyereza bari bagiye muri iryo higanwa mu mwaka w'2014 muri Brazil, biroroshe cyane ko abana bazi neza ingene bizogenda. Rero twiteguye naho hakiriho tumenye tumenye siyo turatunganya kugira ngo umugabo wacu ugende wikwice ariko harabaye kwitegura neza ariko nkuko atari higanwa ry'umupira w'amaguru gusa turafata n'umwanya wo kubategura mu bijyanye ingene bashikiriza ibyiyumviro ingene bavuga ku bijyanye n'agateka k'abandi bana baramwibarabara ariko kandi cyane cyane no gushukerekana akaranga igihugu kwerekana imico y'u Burundi
mufatiye ku kwihiganwa ryabaye mu mwaka wa 2014 iryo do Janeiro mwavuze ko atarwo mupira gusa ku bindi byiyongera ko hariho nk'ibyo biteramo byabaye ndangamico ni ikoraniro ryabaye nibihe byo byavuye muri iryo koraniro icyo gihe
Ibyavuye muri iryo koraniro ni ahanini nuko twaciye bwa mbere ho tutegwa iteka yuko ishyirahamwe ryacu rya New Generation hamwe n'indi shyirahamwe ryo mu gihugu cya Brazil tugenda mu cyicaro cy'ishyirahamwe mpuzamakungu Nations Unies i Geneve cyane cyane kubona n'urwego rushinzwe n'agateka kazina muntu kugira ngo dusabe yuko abana bamwibarabara baronka itegeko ryabo ryihariye riba king ngira cyo twita general comment ibyo rero twarabonye mu mwaka uheze iryo tegeko sanke ako gace k'itegeko gaha gasaba yuko abana bamwibarabara babita mu buryo bwiharije ryaremejwe bikaba muri kino gihe ariko araba ingene byoshobora gushikiriza kugira ngo ibihugu bishobore kubishyira mu ngiro cyo ari kimwe mu bintu bidasanzwe byavuye cyane cyane muri iryo higanwa n'uko Burundi bwaserukiye ayo yandi mashyirahamwe kindi uko natwe tugarutse twaje tubandanya ibikorwa byo guhimiriza urwaruka mu gihugu kugira ngo cyane n'abatarabana mu ibarabara bumve agaciro umwana mu Burundi afite kuko ashobora gushika kure agashobora gutera imbere mu byo ariko arakora byose abari nkino tanga ibindi twagize ibitaramo bitandukanye twagize kuri Centre Jeune Kamenge urwaruka ruri hafi 300 baje barumviriza abana bari bavuye muri Brazil bafata umwanya wo gushikiriza impanuro cyane ingene urwaruka rwo kwigenza ariho igitaramo twakoze hamwe n'urukino rw'umupira w'amaguru twakoreye mu gisagara cya Bubanza aho urwaruka benshi hafi 8,000 baje kuri stade abo bari bavuye muri Brazil bakafata umwanya wo kubaha impanuro bababwira ku bijyanye n'imyifato nziza bakwiye kugira no kugira indoto za kazoza twabikoreye ku kibuga cy'umupira i Muyinga twabanaje tugenda mu bice bitandukanye by'igihugu aho abo bana baguma bariko baratanga kare bavuga bati birashoboka yuko umuntu arota gushika kure naho yaraciye mu ngorane naho yarahuye n'ingorane nk'abana bayo ntibarabara ugashobora gushika kure ibyo byari bimwe mu bikorwa byagiye birakorwa cyane cyane no mu gihe mu gihugu ariko araciye ibihe bitoroshe mu mwaka w'2015 uyo mugwi waciye ukorana n'indi migwi y'umupira kugira ngo babe barahuza urwaruka rwari rwatandukanijwe n'ibibazo byariho muri icyo gihe mu bya politiki kugira ngo bakine umupira ariko ko bari babamenyere nk'abantu bari baserukiye igihugu urwaruka rwarabitaho mu mice yose bigatuma no guhuza urwaruka rwari kuraca mu kutumvikana mu buryo bumwe cyangwa ubundi
ego tugarutse ku kugene muriko umwitegurira icyo gikombe cy'uno mwaka cyo mu kwezi kuza mu gikombe cyo mu mwaka wa 2014 Rio de Janeiro mwatahiye ikidari umudari w'umwaka aka mwibaza abakinyi mwari mufise icyo gihe nibo benshi muri bo muzojana cyangwa mufise abandi bashasha mu gihe muriko mwitegura
Oya kubera ko ikintu cy'imyaka n'ikintu bashira imbere cyane kiradore ko turenze imyaka 16 n'igice rero urumva abari bari hari mu mwaka wa 2014 baramaze kurenza iyo myaka ubu rero tuzaba dufite abashasha bakiri bato bazagiye gukina ariko kandi hazaba ari umwe gusa yari muto cyane yari we muto y'igose mu bari bagiye muri Brazil adushobora kugenda guserukira abari bagiye muri Brazil bakaba bazaye n'uwo mugwi ariko abandi bose bazaba ari bashasha ariko n'abanyina n'abantu kwiye kwimenyereza kandi bazi ko afite n'intumbero ko binashobotse bwo n'igikombe kubera ko babona kumengwa ngo aragariteguye mu gihe buhagije kandi naco nuko abashinzwe gutegura urwo rukino banashije guteriteka New Generation kugira ngo umwe mu bari bagiye guserukira Burundi muri iryo higanwa ari we Ronse n'ico bitikira kirato cy'inzahabu canke yabaye mukinyi mwiza mu kwinjiza mu igori azogenda nawe nyene atumiwe mu buryo bwiharije nk'userukira abandi bana uvuge kuvugira abandi ariho abaja mu bihugu nka Brazil na Pakistan n'u Burundi bazaba bagiye nk'aba ambasaderi bagiye guserukira abandi bana naho bari bagiye muri Brazil mu mwaka wa 2014 rero umugwi ni bashasha ariko hazaba harimwo umwe gusa yageze kuba yagiye mbwa ari umwana cyane igihe bagenda kina muri Brazil
Icyo gikombe kiba gute? Gitunganijwe gute? Izo nkino zimeze gute?
Muri uyu mwaka nagiye bakwikora mu mugwi wo gutegura icyo gikombe twagize inama mu Moscow mu mwaka uheze tuko turategura ingene igikombe cyogenda hari twasanze zabikenewe yuko haba guhimiriza cyane imigwi y'abigeme kugira ngo ishobore kuja muri iryo higanwa urebe hazoba hari imigwi 12 y'abahungu n'imigwi 12 y'abigeme bazavuye mu bindi bihugu bitandukanye ariko igihugu kimwe cyose gitwara abahungu canke igatwara abakobwa ikindi nuko hazoba gushira ingufu cyane mu cyo twavuga conference canke aho urwaruka ruzoronkera akaryo gushikiriza ibyiyumviro byabo mu bijanye n'agateka k'abana cyane cyane mu guharanira teka ko kubahiriza ubuzima bw'abana babo mu barabara cancane turabye mu bihugu bimwe bimwe usanga bitoroshe aho abantu usanga batotezwa ugasanga nta nyishore kwaratorerwa rero hazo ariko urwaruka rutandukanye bazagiye muri iryo higanwa badushikiriza izo byiyumviro muri iyo nama izo ari nama ikomeye ihujije urwaruka ariko kandi bazobatumiyemo n'abandi bategetsi kugira ngo bashikirize ibyiyumviro byabo ikindi kazo ari ugushikiriza rero imico kama abana amaze iminsi bitegura mu ntambo kugira ngo bakoreshe imico yabo igihugu byabo nabo nyine bashobore guhuriza hamwe n'abandi bavuye mu yandi mahanga hanyuma baronke uburyo bwo kwiexprima uburyo bwo kuvuga bakoresheje tugenegene
mwese hamwe muzogenda mungana iki
hazogenda umugwi w'abantu cumi na babiri yo bazogenda kubera ko imigwi kirari barimwo abakinyi bakeyi si imigwi nkuyu tumenyereye w'abantu bakuze kubera ko bakina mu kibuga gitoyi kuko ni umugwi w'abana bari munsi y'imyaka cumi n'indwi
mu myiteguro muri ibaza ko mwiteguye bihagije mu gihe hasigaye umwanya muto
twaragerageje kubituraba ariko hari cyane byinshi tutaraheza gutunganya kuko habari uburyo bukenewe tutashoboye kuronka muri kino gihe cyane cyane nk'umwaka wa 2014 twashoboye kubaronkera aho baja muri izo kare bamara iminsi bimenyereza bari hamwe babana hamwe ariko uburyo bumuntu bwadukundiye muri kino gihe ntibirarengerana tuba turifuza ko binashobotse nayo bari iminsi itatu cyangwa ine ya nyuma twabona nk'uburyo twobikora ikindi haba hariho ibintu bijyanye na n'utundi tuntu bagenda bitwaje turengeye gusa ko bafite amatike cyangwa ibyo bambara mu gihe bagenda gukina hariya tutaratunganya turaronka neza tuzagerageza kuraba abantu batandukanye bagitatunga muri kino gisagara bashobora kuraba icyo yoterere hari bamaze kutwemera ko bashobora gushigikira ariko mu bijyanye n'umupira w'amaguru mu bijyanye n'ibyo by'imico n'ibyiyumviro byo gushikiriza twarafashe umwanya wo kubategura
radio ijwi rya Amerika i Washington DC reka tuje ku mirongo ya telefone dufite Innocent uratwumva ego ufise ikibazo canke intererano ego ako mwashobora kwigira iruhande kuko ijwi ntiryumvikana neza
ego ikibazo nari nshobora gutekereza neza nuko bivuze ngo abana bamwe abana bamwe babarasha nk'abakenya abana bafite imyaka zingahe rero cyo kubona benshi basa bagiye mu mabarabara atazi ko bafite bakenana njemo cyangwa iyo nyine mirenge barayigira bihagije cyangwa kubona atakigo na kimwe bafite cyane cyane kuko yari ifite kuko kirimo kuko nk'uko bari kwanga abana bato bato bigaba kugira nk'imyemerere na cyane cyane ukaba icyo nanjye na nyine ukora amategeko ya nanjye na nyine asuye
reka mu mwishure
isambe nshobora kugusaba kwibutsa yuko abagenda muri urwo muri izo higanwa si abana b'abakirara mu ibarabara bakibayeyo mu ibarabara ni abana barabayeyo bakamarayo imyaka hanyuma bakaba bari mu mashyirahamwe ariko arabafasha rero kubwibyo habasanzwe hariho ababyerekana yuko iyo shirahamwe ahanini batora ishirahamwe bashimye ibyo riba ryarakoze bagashima n'ingene ryakoresheje umupira kugira ngo habe kumenyekanisha ibyiyumviro byabo rero twebwe abana n'abana tumaze igihe tureze usanga mu bana bazogenda nta mwana ari munsi y'umwaka amaze mu ishirahamwe ryacu mugabo baba barabaye mu ibarabara cyo nicyo cyambere dushimikira ko abana dutora mu miryango abana b'impfubyi gusa ni umwana baramaze igihe kitari munsi y'umwaka bamwe ibarabara hanyuma akaza mu ishirahamwe ryacu hanyuma tukamwakira ku bw'ibyo agakurikirana imimenyerezo basanzwe bafite imimenyerezo gatatu mu ndwi aho kuwa kabiri kuwa kane kuwa gatandatu n'igihe tutari twitegurira amahiganwa abo bana baritegura ku bw'ibyo rero baranose akaryo keza ko kwitegura ariko kandi bamari kwarakira n'amamatch hamwe n'abandi bana bakiri mu ibarabara kugira ngo bamenye n'ibyiyumviro byabo bashobora kuzoshikiriza igihe bazogenda
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kiganiro muri sanga nibihe ishyirahamwe ryanyu new generation imaze gushika ko mu burundi kuva riserukiye uburundi mu gikombe cy'abana bamwe barabara cyo mu gisagara cya rio de janeiro mu mwaka w'2014
Ibyo tumaze gushika ko nibitari bike kubera ko ishyirahamwe ryacu risanzwe rifite imigambi nyamukuru itatu dukorera ko umugambi wa mbere ni ujyanye no kugaragaza gufasha abantu kumenya ingene cyane cyane guharuka ingene bakwiye kwigenza mu gutegura akazaza keza kabo icyo dushimikira ko twebwe ni ukubwira umuntu wese akiri muto yuko nawe bavukiye mu Burundi nawe baba mu ibarabara nawe baciye mu ngorane zitandukanye ko hariho ibyizigiro ashobora gushika kure agatera imbere rero turakora ibikorwa byo kugaragaza kwegera urwaruka mu club yacu ya New Generation asanzwe ari mu makomini atandukanye mu mashure aho dusanzwe dukorera turetse gusa ku bijyanye n'ikibazo cy'abana mu ibarabara ariko kandi ku bijyanye n'ikibazo cy'abana mu ibarabara cyo navuga twashyize ko gifatika cyane kwa rugo tushobora kumvikana n'abashinzwe igisagara kugira ngo batwemerere kuha impapuro z'amavuka abana baba mu ibarabara baciye mu ibarabara batigeze bandikishwa hamba akaronka impapuro z'amavuka kuko abantu bari kuvuga kuva kera yuko ari uburenganzira bwabo ariko ugasangana ni gake abo bana baronka izo mpapuro ubu rero twebwe turafise abana abo tureze n'abandi bakiri mu ibarabara twarondereye izo mpapuro umunsi bemewe nk'abenegihugu bafite uburenganzira nk'ubw'abandi bose abandi bakabantu turafasha kubarondera amakaranga muntu kugira ngo bagire uburenganzira nk'ubw'abandi bana bose ikindi ni ibyo dusanzwe dukora byo gusubiza abana ku mashure muri kino gihe dufite abana bashika 75 mu mugwi twasubize ku ishuri abana biga umunsi bafite aho baba bari ku mashure tugerageza kubaha akaryo kwiga amashure meza bashoboza gutera imbere cyane kugira ngo bashobore gushika kure twarashyizeho icyo twise ikigega cyo gufasha abashaka gushika muri kaminuza ko mu mugwi w'abana baje muri New Generation haciye imyaka itari munsi ya 15 bamwe ariko baratangura kwinjira muri kaminuza ubu rero turafite abana bari muri kaminuza bavuye mu ibarabara tuja tubashyiraho uburyo bw'ingene bashobora kuronka amafaranga yitwa ko ari nk'ingurane kugira ngo bashobore kugenda muri universite kandi bazoyasubize bafasha abandi bana batoye babo turafite n'igisata cyo kwigisha ibyo twita entrepreneuring ingene bashobora kugira ibikorwa bito bito bakora byo kwiteza imbere aho tubigisha dukoresheje uburyo bumva busanzwe tuba dufite umugwi w'abana 25 bari bamaze iminsi ngaha baba mu ibarabara bakiri mu ibarabara ariko baza kuri ku kigo iwacu bigishwa ingene bogira imigambi mito mito yo gushobora kwiteza imbere hanyuma tukabafasha mu microfinance kugira ngo bashobore kuronka umutahe muto yo gushobora gutangura kwiteza imbere ariko atari bimeze imfashanyo zo gutanga kugira ngo ejo ntibacagenda bisesagure mutako byarangiye bumve by'ukuri ko bafite ingene bashobora kubisubiza hari ibikorwa nk'ibyo rero dusanzwe dukora n'ibyo twasanzwe dukora iminsi yose bijyanye no gukurikirana abana bazamwe ibarabara ariko kandi no guhaguruka muri rusange biciye ma club and generation
yego tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Thierry uratwumva watubwira irindi zina nahamagaye uri
ndi Aisha kiye mu ndamu kugeza batumire ndi Bujumbura mu Burundi
yego ufite ikibazo canke intererano
yakumbure manje ntangura nk'idebo abantu ndanabashimira ku cyimbiro cyiza bagize kuko leta y'u Burundi kenshi bikeneye abantu bayishyigikira ariko kandi bano bantu nk'aba n'abantu beza nizera ko leta yari ikwiye kugira icyo ikoze nimba itagifashije nyaje gituma nagomba ngire ko mbaze abo bantu mbere yo gutangura ibyo byose bari bafite uburyo bashoboye gukoresha ko abana nimba bajyanye kubateguza gukina bwiza kwa bafite ibintu bashobora kubafashisha byo kwihembuza cyangwa ibindi. Hari abantu baba barabafashije kuronka imfashanyo za mbere bashobora gukoresha bagira bafashe no guharuka. Hanyuma Fidele numvirize bano bantu ariko baratubwira batubwiye imigambi myiza kandi myinshi cyane. Njyewe nayishimye ahanje ariko nagomba ndababaze bobo bagitangura bari bafite intumbero yahe. Ariko se bijya hose nibaza ko intumbero bari bafite yari intumbero yo kugira ngo ugwaruka ubaye mwibarabara no munsi rugabanuke. Hanyuma baravye umunsi turumva ko leta bamwe iriko irabakura mu ibarabara baravye umunsi ibitigiri biri mu ibarabara babona barakoze ikintu giko cyangwa babona ko ibitigiri byari bihari icyo gihe n'uwo munsi barabona ko koko babyishimiye ko biriko biragabanuka. Hanyuma nagomba ndababaza kandi kantu mbere yo kujya muri iryo higanwa ibyo byose buba barahiganye cyangwa baratiye ahandi hantu babona ibintu byose bagiye barakora muri rusange nta mitego bagiye barabona yagira babangamira nk'intambamyi. Kubera ko tumenyereye ibintu mwe n'ibibije abantu batangura kuyumvira icyo bigamije nyamukuru kubera koko ahanini haba hari mu gwaruka. Hanyuma jewe nagomba ndangize ndabatera intege cyane kubera ko kenshi dukunze kubona ugwaruka rwibwiriza ukabona amashyirahamwe nk'aya aja hamwe hanyuma agakora ibintu nk'ibi. Jewe ndabateye intege ni uko murakoze cyane Fidele.
Murakoze cyane mu mwishyure Dieudonne.
Ako kibazo cya mbere yabajije uburyo nta buryo twari dusanganye busanzwe buri ngaho bwo gushobora gutuma dutunganya ihiganwa ngo dutware abana muri ihiganwa rya Moscou, ariko kandi turagerageza kwirinda kugira ngo mu buryo bwose turondera ntiduhabe dusanga kumbure twataye intumbero dusanzwe dufite mu ishyirahamwe ryacu. Nicyo gituma navuga 90% y'uburyo buzotuma umugwi wacu ushobora kugenda muri iryo higanwa uva mu bagenzi batanga intererano no haba abagenzi bafite hirya no hino mu bihugu bitandukanye, haba n'abantu bakunda ishyirahamwe ryacu ngaha baba ku giti cyabo, ariko turirinda cyane rimwe rimwe gufata uburyo buvuye ku mashyirahamwe canke mu bantu cyane cyane bafite ibikorwa bijyanye za politiki. Kubera ko ishyirahamwe ryacu kuva zitangura tumaze imyaka ishika 20 twaririnze kwivanga mu bijyanye za politiki, Imana iradufasha gushyika n'uyu munsi kubyo intumbero yacu ni gufasha ugwaruka rwose kugira ngo rushobore gutera imbere. Rero uburyo ahanini bwavuye ku nterano z'abantu batandukanye twagiye turaterereza cyane cyane abagenzi ufite hanze y'igihugu usanga ariho nk'amashyirahamwe ashobora kuvuga ati turashobora gutera intererano mugabo atazindi nyungu tuzi ko bafise ku bijyanye n'ibyo ariko birakoreka. Ku bijyanye na leta itworohereza mu bijyanye n'ibisabwa haba ubushikiranganji bw'ugwaruka cyangwa abashinzwe kuturonka impapuro baratworohereza kugira ngo dushobore kuronka impapuro bitatugoye, kandi turabishima cyane ko gushika n'ubu usanga bitworohereza. Ariko mu bijyanye mu buryo bw'amafaranga nta buryo bw'amafaranga twatwara none muri leta kandi siko babutwime cyane tutabisaza, ariko ahanini twagomba kugerageza uburyo bwose gukoresha ubwo dusanzwe ufite, ariko kandi n'uyu munsi washobora guterera turacyafise akajya gushobora kubikora. Ku bijyanye n'igihe twatangura ishyirahamwe haciye imyaka ishyirahamwe ryacu ryatangwe imyaka 98 niho ryatangurira ku buryo bw'umugaragaro dukora, twaciye mu bihe byinshi bitoroshe, ariko icyadushoboje kwari uko twari dufite intumbero y'uko tuzana ugwaruka gutegura akazaza keza no kubafasha kuba imboneza mu buzima bwabo. Rero intumbero yacu haba kuba nabo mu ibarabara ntituri imfashanyo kugira ngo dufashe abana bagowe. Intumbero yacu ni ukubwira umwana ari mu ibarabara ko hariho ibyizigiro, hanyuma akagira ibyo byizigiro ukamwereka ingene ashobora kuva mu buzima bugoye yaciyemo agashobora gushika kure. Benshi mu barongozi n'uyu munsi b'ishyirahamwe ryacu n'uburongoye icyo gisata cyose cy'abana mu ibarabara ni umwana yahoze mu ibarabara, ubu ni umukozi w'ishyirahamwe ntibabirongoye yaraye agiye kubaserukira mu Bwongereza mu bihugu bitandukanye. N'abana bafite kazoza mugabo bivuye kuko batahuye ko batategereza ko amabibazo y'uko bagowe. Rero ishyirahamwe ryacu intumbero dufise ni ukubabwira ngo birashoboka, kandi ntidukunda ibintu bijyanye no kumenya ngo ni imfashanyo gusa no ko umuntu agaburira abana bariko barasega bagowe, ariko kubabwira ati murashoboye, murashite kazoza, murashobora kwiteza imbere mu buzima bwanyu. Niko twabikoze kuva muri iyo myaka yose, abana bashika hafi 600 baraciye mu ishyirahamwe ryacu biga amashuri, abandi bamwe nibo bakora ibikorwa mu ishyirahamwe, abandi barubatse izabo. Ariko dushimikira cyane cyane kumvisha ko ari bo nyine bagiye kubyikorera. Ku ntambamizi tugenda turahura nazo ntizobura, inamba mnyi novuga ida yambere niyo buryo bizozo nuko usanga ari gihe usanga tukomba gukora ibintu byinshi ariko tukagira uburyo butari byinshi cyane ugasanga tubaye buje gukora bike kandi twari gushobora byinshi ikindi nico kijanye n'ibijanye ni bya politique usanga ari abantu babaza bakubwira bati Jadiza dukoranye nibi dufashanyije nibi uhanyuma ubabwiye ko bidashoboka mu mice yose ugasanga abantu yumvire yuko mengo ugize sindabibazo ariko twebwe nicyo twiyemeje kutivanga kutinjira mu bintu byo konona intumbero dufise naho tutashobora kureka kutavuga igihe hari ikintu kitagenze neza rero zari zimwe mu ntamba bitoke turahura nazo ariko turashima Imana aho tugeze uyu munsi ibikorwa twagiye turakora biko birabandana bitera imbere
murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone Leo Kargo aduteye akamo Leo Kargo uratwumva
cyane mwiriwe neza ngaho kwishwa irya Amerika mu ndamukirize n'umutumire
namwiriwe arabumva muhamagaye muri he
yego je ubu turiko tuvugana ndi mu ntara ya Karusi muri komine ya Kitaramuka
yego ufise ikibazo canke icyumvire
yego cyane cyane nari mfise akabazo gato ariko reka mpere ku cyumviro ntangure ntera intege uwo yaje avugira iryo shyirahamwe rya New Generation na cyane cyane yuko ari iryo shyirahamwe ririko rirafasha cyane mu kugwaruka urwaruka ruri mu ibarabara rubereka kazoza keza ariko ngerageje kumubaza akabazo gatoyi aha yaraba uko ingorane urwaruka mu Burundi dufise muri rusange turetse tukaba turajya kubw'umwihariko kubyerekeye urwaruka rwo mu ibarabara arabona yuko uwo mwizero ariko aragerageza guha urwaruka ushoboka turavye ibihe igihugu cyacu usanga kirimwo na cyane cyane by'ubukene cyanke ku ibintu byerekeye politiki usanga iri ngaha mu Burundi ko tubona ko urwaruka tubona turi mu njyahe tutabona neza ko akazoza kacu gafashwe ariko ikintu je nubona nkaza n'umushyigikira cyane nuko kuntu abana baza baragerageza abo bana bo mu ibarabara bakabatwara mu nkino kandi ndumva yuko babyifatamo neza bakazana n'imidari ariko ikitagitera amakenga kubera iki urundi rwaruka na cyane cyane usanga rufashwe na leta nk'umugwiserukira gihugu wowe udashobora kuzana n'ikintu na kimwe cyerekana mu byerekeye inkino bikaba ari nk'ibintu tudashobora gusa nk'abatahura cyane ariko nizere yuko iryo shyirahamwe New Generation ryogerageza rigakorana na leta rikabereka uburyo bariko barakoramwo n'ukuntu bobo bashobora kuza barereka urwaruka uko bobyifatamo kugira ngo natwe dushobore gutera imbere murakoze ngaho ku ishuri rya Amerika
murakoze umwishyure Tiyodene
cyane bwa mbere na sakura iki kibazo mpanishwe neza kijyanye na n'igitigiri kigenda kigabanuka by'ukuri sinovuga ko igitigiri cy'abana mu ibarabara cyo kiragabanuka cyane kubera ibikorwa twe turakora kuko impamvu ziva ari nyinshi muri kino gihe usigaye usanga naho tugerageza gufasha bamwe ariko kubw'ubukene kubw'ibibazo bitandukanye usanga bariko baragenda babwira bamwe bakaza kubw'ingeso ugasanga sikora ko abakenye cyangwa abuze ababyeyi mugabo ugasanga akora ko atamuntu ariko arababuza kuguma baza mu ibarabara ugasanga babaye benshi rero kubw'ibyo haracyari icyo kibazo kiracyari kinini ariko nibaza ko umwe wese yakora ibyo ashoboye ahageza umwe ashobora gufasha abashoboye nk'uko twe tugerageza aho tugeza nibaza yuko dushobora kugerageza kora bingira icyo kibazo tutege umuti ariko gitegereza gutorega umuti n'abantu bose cyane cyane mu ngingo ziba zivuye mu bafata ingingo mu butegetsi mu gutunganya ubuzima bw'igihugu bagerageze gukora n'amashyirahamwe amaze kwerekana yuko ari cyo ashyize ko mu byo gufasha abana kuri icyo uwo mugenzi wanjye nawe avuze ishyirahamwe rya New Generation si ry'abana bamwe barabara gusa ni ishyirahamwe ko murizi rifasha urwaruka muri rusange cyane cyane ku kwiyumvira gutegura akazoza keza kabo ikimwe mu bintu tugana no kugaruka ko cyane ni uko mu kubera imboneza abandi mu rwaruka tutakwirinda gutakaza umwanya twidoga no kwama tuko turavuga ngo tubujijwe gutera imbere n'abandi cyane n'ibi na birya bidakozwe muri politiki cyane n'ahari nibaza yuko umwanya mwinshi urwaruka ruta mu gukurikira abantu biteze ko aribo babera inyishu z'ibyo bakeneye mu buzima bwabo ariko umuntu ari nk'uko wambwiye ari Karuzi umuntu yabyutse mu gitondo akiyumvira agenda kuri mu murima wiwe imvura ntireka kugwa ngo nukubera ko ari mu Burundi ntareka kwimbura ngo nukubera ko kumbure politiki itameze neza cyangwa itagenze uko cyangwa kuriya nibaza yuko urwaruka rugeze mu gihe aho bateka gutakaza umwanya mu kurindira ibizokorwa hirya no hino ariko bo nyine bakaja mu mizi mito bagakora ibyo bazi kwiteza imbere bagateza imbere ubutunzi Imana yaduhaye bagashobora kugerageza naho biba bitoroshe mugabo bagerageza gutera intambuko rero ibyo kuguma umuntu avuga kwidoga ntibikunda canke bipfiriye hariya bikunda kuva cyane cyane mu migwi y'ugwaruka biruka inyuma gusa abanyepolitiki mugasanga nta mwanya bafashe wo kwiyumvira ingene biteza imbere. Hari sinema twagize mu mwaka w'2010 mu matora mu ishami rya New Generation yitwa ngo Iyo Menya, aho ugwaruka rwakurikiye mu bijyanye bya politiki bazi baricuza mu nyuma bavuga bati iyo menya sinari gukora ibisanke biriya. Rero ni byiza kwirinda iyo menya ugwaruka ushoboye ahageza akoresha amaboko akoresha ubwenge naho bitoroshe ariko mashobora gutera imbere. Ndarangiza mvuga ni kuri ico kera hamwe cyacu twebwe ico tugerageza n'itugenda gutanga ibyigwa cyo turigisha abari mu butegetsi cyangwa muri politiki ariko tugerageza gutanga karoro mu byo dukora tugavuga tuti niba dufashije ugwaruka ruke ugahenze ngere rwiyumvira rugateza imbere igihugu rugashika hano kure abantu batoki baze ko boshika kumbure bizotanga icyitegererezo no kubazi mu ntwaro bagashobora kubikorera ko bagashobora guteza imbere urundi gwaruka basanze barongoye. Rero naho tugeza gutanga karoro kandi baza yuko muri imyaka tumaze dukora twagerageje kandi hari ibintu bifatika biboneka tumaze gukora.
Murakoze. Elize kandi duserize ku murongo wa telefone. Elize uratwumva?
Za mahoro kuri Amerika.
Yego, watubwirira indi zina naho hamagayuri.
Ningenda kuri yo mu gisagara cha Bujumbura.
Yego, ufise icyumviro cha interera no? Cyangwa ikibazo?
Nagira mbanza nkeze uyu mutumbire kuri iryo shyirahamwe kuko n'ubumenga n'ishyirahamwe rikwiwe gukwezwa ku bikorwa byakoze. Unarabye n'igihe cyatanguriye kuko nabonye umenga ryatangwe mu 1998 byari ibihe bitoroshe habonetse imfuzi nyinshi kandi navuga ati bitari na byiza mu bijyanye n'umutekano ariko bo baritanga baza gufasha ugwaruka rwari ruhejeje kubura ababo ruri ku ibarabara rutagira ikirufasha. Ego uyo Imana nibahezagire ariko nagoma ndamubaze mbega arabye ugwaruka bakiriye muri ibyo bihe bya 1990 n'ugwaruka bariko barakira ubu barabye ibyiyumviro rufise babona yuko ibyumviro ari bimwe n'ikibazo kijyanye n'inyigisho batanga nko mu 1990 nimba ibyumviro atari bimwe baba barahinduye inyigisho babaha nimba ibyumviro atari bimwe n'inyigisho ntabwo zitegereza kuba zimwe. Hama ikindi nagumana mubaza ati mbega bo babakorera he ego kugira urumva ko ari abantu bakora ibintu byiza umuntu agashobora no kubagendera akabasaba n'impanuro zitandukanye ego nicyo murakoze.
Murakoze mu mwishure.
Kukijanye n'ibihe byari bitandukanye niko ariko kandi handi naho nyine ugasanga n'ibyatuma abana baza mu ibaraza bitandukanye. Hariho abana baza mu ibaraza kubera ko babaye imfubyi kubw'intambara mu myaka 1990. Uyu munsi bamwe benshi mu turiko turafasha muri kino gihe dushimikira ku bana usanga abamama babo babibungenze batari babiteguriye canke bafashwe ku nguvu ugasanga umwana aravutse nyina ntashaka kumubona kubera ko amibutsa ibihe bigoye yaciyemwo se ntamwemera ugasanga bamutaye ngahamwe baranta n'izina afise. Hariho n'umwe mu bana bazogenda muri iri higanwa ryo muri Moscou twamutoye ahatswe kwitwa n'umuvyeyi wiwe kubera ko atashaka kumubona kubera amibutsa ibikomere yari yahuye nabyo. Hanyuma turamutsa baraza mushyira hamwe uyu munsi ariko atera imbere mu mashuri ariko arashika kure. Rero imvo zituma baza mu ibarabara zari zitandukanye 1998 n'uyu munsi ariko inyigisho twe dufite ni imwe. Inyigisho ntigeze ihinduka kandi nzokigera ihinduka. Inyigisho niyo kubazana gutahura yuko umuntu wese Imana yamuremye imufitiye umugambi naho wapfukiye ku babyeyi batagukunda naho wayidusanzwe mfuzi naho waba witanze ababyeyi bapfuye ukuri huri umuntu Imana yakuremye igufitiye umugambi kandi yuko uri nyinshi ibibazo mu gihe cyawe. Rero tubazana gutahura yuko naho bakwita umwana mu ibarabara ntiwazane mu ibarabara niva n'ibarabara uri nyinshi ibibazo ni gute umenye ingabire zawe n'ubwenge bwawe dukoreshe kugira ngo ugire icumari abandi no gushobora kuteza imbere igihugu naho ubaye. Inyigisho yacu igarukira cyane cyane gushimikira kuvuga ngo umuntu wese arafise icamari abandi kandi abantu bose baramukeneye. Ku bw'ibyo ni byiza kumenya ingabire yiwe ngo ashobore kuyikoresha ku bw'abandi. Icyo kigo nyamukuru dutanga kuri abo bana no kurundi rwaruka rwose kandi nikizokigira gihinduka kuko ntituza kubasigurira ibijyanye n'ibihe bya politiki byakahise tuba two turashimikira ko twe tubereka imbere muri kazoza ko twibaza ko kimwe mu bibazo urwaruka rw'Uburundi rufise no kurara cyane inyuma. Namankunda gusokoza niko ndabigisha nkababwira nti yaba umuntu yo haya abana b'Abarundi gukora imodoka retroviseur yabaye nini ya gusumba parabrise kubera ko burara cyane inyuma gusumba uko baraba imbere. Kubwiza rero tuvuga tutwereka tubazane kubona cyane imbere muri kazoza kurota binini kwiyumvira gushika kure. Mwaka wa 2016 twatwaye abari bagiye kuhigana mu buryo bwo kwiruka muri Brazil naho nyene wabaye nosu mudori w'inzahabu wa mbere ari umurundi. Byari byose kubona umwana twatwaye kuri Place d'Independance ahagaze bari kwavuze indirimbo y'Uburundi asidarapo y'Uburundi yabaye wa mbere mu ihiganwa ry'isi yose mu kwirukanka mu buryo bw'amagambo muri Brazil. Byari byose kubona yuko bishoboka ku mwana yari yatawe n'izina twari mpaye ko ntiyarazi n'amazina yiwe uyu munsi ashobora guserukira igihugu kuri urwo rwego. Rero inyigisho twebwe ntigeze ihinduka kandi dogma ari inyigisho imwe naho ibyatumye bagamye barabara bitandukanye.
Jackson nawe nyine yaduteye akama. Jackson uratwumva?
Ego ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Ego ndabahamagaye ndi muri Tanzania.
Alo?
Sindabahamagaye ndi muri Tanzania mu nkambi ya Ndoti Simoni.
Ego mufise ikibazo cyangwa icyumviro muterera?
Ikibazo ndagifise kandi n'icyumviro ntera ndagifise.
Ego
ikibazo ndagifise n'icyumviro cyose ntera ndagifise.
Ego ngishikirize.
Je icyumviro nashaka guterera muri iki gihe urabona ugwaruka ni rwinshi kandi ugwaruka niko kazuza ku Burundi. Mu gihe rero kazuza ku Burundi twasaba nk'uyu mutumire twamaze kuronka hano ku radio ya Amerika yuko yoza araraba ikibazo kiri mu gwaruka na ndetse nimba bishoboka yuko yoza arashika nko kunuze akaraba nk'abantu boza barashika mu ntuze mu makomini hagati no mu ntara kubera haraho usanga intara cyangwa amakomine gwaruka adashaka kuronka izo nyigisho za kazoza k'igihugu cyacu. Halo,
murakoze.
Icyumba cyane ari system ikibazo fise.
Yego
none nashaka ndamubaze none nk'impunzi ziba zarahunze cyari muri icyo gihugu izo nyigisho zitegerezwa kuzironka gute ko badashobora bataronka kubigisha ukungene bazitegerezwa kubungabunga igihugu cyabo akabazo kagira kabiri none nk'umuntu nko mu makomine cyangwa ku mitumba kabo bantu bashaka kuba barigisha urwaruka ukungene batwe kwitwa muri kazoza kusa katabahari none bazoboneka gute kugira bakwiragire kugira umuntu wese agenda amenya akazuza kiwe ukungene akwiye gutegura ubuzima bwiwiwe n'igihugu kiwe avukamo.
Murakoze. Eka mumwishure Dieudonne.
Ego kubijanye n'ibijanye n'inyigisho dutanga mu ishyirahamwe ryacu rya New Generation turagerageza uburyo bwose bukoresha uburyo gutumatumana kw'amakuru butuma ibyiyumviro dufite bishobora gushikira urwaruka rutari ruke haba ari mu hagati mu gihugu cyangwa abari hanze y'igihugu bari hanze y'igihugu nawe ugenda kuhingangurukana bumenyi mukarondera kuri Google New Generation Burundi urashobora kubona ari site internet cyangwa ari Facebook cyangwa uburyo bwose butandukanye ukatwandikira tukaraba yuko dushobora gufashanya mu byiyumviro bitandukanye n'ibyigwa bimwe bimwe turagaragaza kubishyira aho abandi bashobora kubikurikirana aho baba ari hose. Ariko cyane cyane mu gihugu hagati dusanzwe dufite imigwi dukorana mvuga ama club ya New Generation ego nitwokwira igihugu cyose ntibyoroshe ko arandi mashyirahamwe ariko arabikora ariko turakorera mu ntara zitari zike n'amakomini atari make n'amashure yisumbuye n'ubu mu minsi yeze twari dufite kunagura kw'abarongozi b'ayo ma club yacu bava mu mico itandukanye igihugu ni ishira hamwe cyacu tugerageza gukora hose aho dushobora gushika mugabo ntitubishobora kubera imwe rimwe uburyo butaba butworoheye kubyivyo rero umuntu abakeneye amakuru atwandikire kuri email hariho igisata gishinzwe kumenyesha amakuru kiba gifasha ugaruka rugomba gukurikira inyigisho canke abadutumiye bagomba kwiga kuri ivyo nk'ubu twakorana n'amashyirahamwe yandatandukanye abaskuti n'ahandi tubigisha ibijyanye no kuba imboneza canke leadership n'ibikorwa dukora iyo badutumiye rero nk'abadutumiye batangwe bateguye inyigisho turagenda tukazibashikiriza abandi nabo bakaza amakurebe yacu ya New Generation aho dukorera mu gihugu hagati ariho kandi no mu buhinga bw'utumatumana kw'amakuru mu gihe tuba tuko turigisha cyane cyane ibijyanye no kuba imboneza canke ingene mwese yashobora kwiteza imbere mu buzima bwiwe kuri ambadije na aho dukorera kuri Avenue du Lavre mu Kinindo hafi y'hotel itwa Royal Palace umuntu ahashitse atabona icyapa cyerekana ishyirahamwe rya New Generation aho niho dukorera iminsi yose abariho abantu biteguye kwakira baje gutanga ibyiyumviro canke abo bana tuba tuko turafasha n'ubundi bwaruka tuba tuko turafasha
Eric aduteye kama Eric uratwumva
ndabumva
ego watubwire n'izina n'ahamagaye uri
yo nitwa Eric n'ahamagaye mu gihugu cya Congo
ego mufise akabazo cyangwa intererano
yo ikibazo nari mfise ku aseruka ni generation akabazo kandi nari mfise nagomba kumubaza uwo abategura iki mu gihe politiki y'igihugu cy'Uburundi tubona yuko bariko baregeranya abana bari mu ibarabara bakabegeranya ku nguvu babajyana nk'ishyirahamwe New Generation isanzwe riharanira agateka k'abana bari mu ibarabara nta migambi iyo bari ifise yo kugira gegere bajya abana baba bituma baragiye mu ibarabara nabo nyine kugira ngo babe mu bandi bashobora kwiyegerezwa nk'uko byari bisanzwe kwiyegereza abandi bana
murakoze
yera nawe itse allo
yego
nagomba kubaza none ibi amahigonwa yamayita bayamayita amahigonwa y'izino gusa nta bindi bintu ihora yitaba ngo ibintu bishobora gutuma abana bagenda kurata ubwenge wabafise abahuza abana bo ku isi kugira ngo twumve ibikorwa bya New Generation ukuntu byama bigenda bite
deka
ikibazo nari mfite nacyo ko numba rimaze imyaka 22 iriko yoba ikorera mu gisagara cya Bujumbura gusa cyane mu gihugu hagati naho nyine byo bayitise ibigo by'abana byo bajyarakiriye rifasha mu buryo bwo kwiga no mu buryo bwo kubaho
murakoze reka abishure mu mwishure Dieu Donné
yego urakoze kubijanye n'ishyirahamwe ryacu turadusa cyane kuri kino kibazo cy'abana begeranywa kugira ngo bave mu ibarabara icyo twe tugerageza gukora turegera abariko barabikora kugira ngo tubabaze ingabe ko barabikora rimwe tugashobora gufasha hariho nk'abana bamwe usanga kuba tuba tufite tumenyereye mu bikorwa dukorera mu ibarabara kuko turakora n'ibikorwa dukorera abakiri mu ibarabara tukabasangayo tugakorana tuba tubazi benshi tuba tuzi amakuru yabo ngo nk'iyo hagize abagira n'ingorane tubaza guhamagara nk'ejobundi baje kuduhamagara umwana yitabye Imana kugira ngo tuze kumufuba ibintu nk'ibyo rero usanga iyo tumenye amakuru y'ingene ko biragenda ndetse turabikora turagerageza gufasha ugasanga rimwe turavugane n'abari mu bushinzwe umutekano bakabatuhereza bakatubwira bati mudufashe kuraba ingene busubira iwabo turamaze kubikora rimwe iyo dushoboye kuronka umwanya wo kushobora kubivugana ariko kandi rugerageza gusaba kugira ngo abana ntihasange hariho abana bahohotewe turagerageza aho dushoboye aho tugeza kuvuga ngo tubishobora muri rusange ariko aho tugeza cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura baratworohereza zane umutekano kugira ngo dushobore gufashanya mu gusubiza abana muhira iwabo ikindi nacyo ni uko mu byifuzo uko na icyo kibazo kijyanye n'uko dukorera hagati mu gihugu n'amazu kivuga mugabo kubera ko tudafite ibigo byinshi byo gufasha abana n'uburyo bwinshi bwo kubarera ntibyoroshe aho dukorera mu maclub yacu ya New Generation aho duhuza urwaruka rutari n'abana mu ibarabara mu makomine atandukanye y'igihugu aho dusanze dufite nkaho uri muri Congo mu Gatumba turafite club ya New Generation komine n'ubundi twahorayo mu mafarumasi yato turagirana n'abajene bari muri iyo club tuba turi mu mice itandukanye aho tugerageza guhuza urwaruka rutandukanye rero nuvuga nti mu bijyanye n'ibyo gerageza gukora ntidushobora kuvuga ngo twokushobora ibibazo byose ngo tubitorere umunsi ariko ababiza amatukona ko tumaze gukora ibitari bike mu bijyanye no gutegura kaza keza kugwaruka mu guhiganwa uyu munsi turacyari mu by'umupira cyane no gunonora imitsi yose ya Jeux Olympiques twaragiye mwaka wa 2016 muri Brazil mu bijyanye no guhiganwa mu kwiruka aho twatahanye imidari itatu y'inzahabu mu bijyanye no kwiruka nka no gutera matwana za vero hanyuma bamwe mu bana babiri mu bana baturetse muri generation baragiye mu Bwongereza kumara igihe bariko barundi gwaruka biga ururimi rw'Icyongereza mu gisagara cya Cambridge ariko kandi bagaragaza kwiyumvira hamwe ingene bogira icyo baterereye mu kugira ngo ikibazo cy'abana bamwe baragiye dore ku muti mu bice bitandukanye byo ku isi rero turagerageza gwaruka abana bari muri generation bariga ibijyanye n'ubuhinga bwo gukoresha amaoperateur kugira ngo bashobore kuraba ko bashobora kwidevelopa mu bindi bashobora kugenda kwiganwa n'abandi ariko gushika ubu tumaze kubikora mu bijyanye n'umupira hamwe no kwiruka gusa.
Murakoze ku murongo wa telefone kandi dufite Guillaume uratwumva?
Ndabumva.
Yego, watubwira irindi zina naho hamagaye uri?
Ndasimye Guillaume ndi Bujumbura.
Ufite ikibazo cyangwa icyumviro uterera?
Ikibazo nshaka kubaza umukinyire.
Yego.
Ikibazo cyari dufite sebwe nk'ubu ngo icumbi ryo bakora ko ari byiza kandi byiza bisemeye kandi ishyirahamwe ryabo rimaze gutera imbere kabisa perezidansi none nk'abo baba bakeneye kugira ngo babaronke cyangwa batange izo nyigisho hari abana benshi nk'ubu bari mu ibarabara badafite iyo bajya badafite iyo bakiriye uyu munsi barimo barabirukanka nk'abapolisi kubera ibyo ngingo iheruka gufatwa na leta nabo rero babuze bajya niyo bapfa ubu barara mu makanevu ese abana badusaba babande ko tumva hari amashyirahamwe nk'ayo aguma bayo bakira kandi leta nayo itari nyirabakira ikibazo dufite n'icyo
murakoze mu mwishure
ibyo dukorera mu Kinindo kuri Avenue de l'Ange iruhande y'Hotel de Royal Palace ariko kandi nshobora kubamenyesha ikintu kimwe na twebwe ntidufite uburyo bushobora gutora inyishu y'ibibazo byose turaterera mu byiyumviro tugafasha abana biba byihutirwa cyane ko bafashwa kubera ko hari abo usanga ari batoye gusumba abandi ntitwoca tuvuga ngo ejo mu gitondo abantu bose bahuye n'umwana mwe barabaramuzane mu ishyirahamwe iwacu ngo tuce tutorera inyishu y'ikibazo ariko iyo bamazanye cyane dusanze ko byihutirwa twaba dufite uburyo bwo kubikora turabikoreye tutabishoboye turafite andi mashyirahamwe asanzwe akorera ngaha ko twe twenyine dufasha abana bazamwe ibarabara turaheza tukabaza andi mashyirahamwe ko ashobora kudufasha ashobora kubakira ariko rero byihutirwa hari nk'umwana yakomeretse bagonze cyangwa umwana muto cyane yabuze yaza kandi akiri muto rwose tukaba tubona ko twagerageza kuharondera cyangwa tukamufasha abantu baheza twakura turafite telefone 68 188 ubusa 168 188 bashaka kandi kubagara kugira ngo tubahe impanuro cyangwa turungike abashinzwe ibikorwa bimwe bimwe kuza kubaraba icyo kibazo n'ingira bashobora gufasha mu gutorera umuti ariko ahanini si icyo twahanura ni uko umuntu wese ahageza mu bashoboye iyo fasha birababaje kandi biteye isoni kubona umwana imyaka 5-4 arara mu ibarabara mu gihe abantu bafise aho baryamye mu gihe abantu bafise uburyo bw'ingico bashobora kwifashisha ugasanga ejo mu gitondo ntitwamusanga yarakuze ari umusuma canke atwara iki canke kiriya ugasanga twarabigizemo uruhara kubera ko tutagize icyo dukoze mu gihe twari tubishoboye rero nivyo vy'ishirahamwe gusa nasubira gusaba kandi n'abari mu butegetsi bafite uburenganzira batwara amakomine atandukanye ko bogifata nk'ikibazo gihambaye kugira ngo ntibareke abana ngo bagume bakurira mu ibarabara kuko ejo bazogorana usange bisabye uburyo bwinshi bwo kubakurikirana kandi bari gusaba buke byo gushobora kubarera.
Murakoze Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Isanga aho turiko tuvuga ku byerekeye gufasha abana muri rusangi cyane cyane abana bo mu ibarabara bigirwa n'ishyirahamwe ridaharanira inyungu New Generation riyobowe na Nahimana Dieudonné mu ikivugo mwari mufise mu mwaka w'2014 igihe mwaja na abo bana muri Brazil cyari girizina ikivugo cyo muri uyu mwaka mugiye mwitegurira kuja mu kwezi kuza muri Moscow mu Burusiya ni nanje ndinagateka ngo tubwira muri make ivyo vyivugo ico bisigura n'ikibitandukanye
ego ubwa mbere girizina cyari ikivugo gishibikira cyane cyane kumenya yuko umwana naho abamwibarabara afise uburenganzira bwo kwitwa izina no kwitwa umwana nk'abandi taruko bamufata nko kumengo yabyawe nibarabara ariko cyane cyane kugira ngo n'igihugu kimuhe uburenganzira bwo gushobora kwandikwa ashobore kwemezwa mu mategeko ikindi nacu buremwe kino gihe twa dushibikira cyane cyane kuvanga nandi n'agateka kugira ngo abantu bibavamo babona uko umwana araye mwibarabara mengo ni inkozi y'ikibi umengo ni umusuma umengo umuntu wese amwikeka nko kumengo nta ni igikoko ugasanga ntiyumva ko afise uburenganzira bw'undi wese afise ugasanga rimwe rimwe umuntu juste kubera ko agiye kumusaba aramuhohoteye amufashe nabi ugasanga hari umuntu yibye muri aka gace kana agacafata bose n'umwana wamwe barabara bose akamutwara ku mfungwa kubera ko gusa atakaranga muntu afise kubera ko atafise umuryango ahaza kuryama ugasanga siwe yabyigize nawe yari kwifuza kubaho nk'abandi bose ariko kubera ko yisanze araho nko muri kino gihe uri kurarengana wakubaza ati zana karanga muntu ugasanga ntakufite ubwo nyine nshobora gutavuga ati umuntu ni inkozi y'ikibi canke yobari kurakora ibintu bitari byiza mu gihugu ariko ugasanga rimwe nuko era ko umwana yakuze arabura umwandikisha arabura ingena rero kuburenganzira nk'abandi bose kubwizeye bisaba yuko umuntu atohoza amaze kumva yuko umuntu arara mwibarabara bakumva yuko afise uburenganzira kumbure naho biba bitari mu mapuro ariko afise kubahirizwa agateka kiwe nk'undi muntu wese ibyo rero si mu Burundi gusa iyo tugiye mu ihiganwa nk'ibyo ntituba twa turavuga ku gihugu c'iwacu gusa tuba turavuga ku isi yose uko ibibazo biba biriko birakoreka no mu bindi bice kumbure hari ahandi binakoreka cyane gusumba iwacu rero kubw'ibyo tuba tugiye gutanga icyo civugo ngo abandi bose bacumve bamenye ko uwo mwana siyo yavyigize akeneye kubahirizwa akeneye gufashwa muri ubwo buzima arimwo ntamufate nk'igikoko nk'udafise uburenganzira nk'ubw'abantu
naho muri ico gihe mu mwaka w'2014 gihe haba iryo koraniro haheze igikombe c'isi yose c'abo bana bo mu ibarabara kirangiye iryo koraniro ryaravuyemwo urwandiko rwashikirijwe ishirahamwe mpuzamakungu ONU ubwo rwandiko rugeze he nikiye rwashaka gushikako
Nanavuze mu ntango yuko ubu rwandiko twaragiye kurushikiriza jewe n'undi yaserukira ishirahamwe rye muri Brezil rifasha abana twagiye i Geneve turaronka akajya gushobora kuvuga imbere y'inama ishinzwe agateka akazi na muntu dushikiriza urwo rwaruka ruve muri icyo cegeranyo cy'abo bana bari bashikirije niho haciye havamo rero novita itegeko canke itegeko ry'umwana irindi tegeko ry'agateka gahabwa abana comments rivuga yuko rivuga mu buryo bwiharize yuko abana bamwe barabara batubafata nk'abana bagowe gusa muri rusange kubera ko hariho itegeko rifasha abana abo bitari venerable cyangwa abana bafise ingorane mugasanga ntibatahura yuko umwana amaze umwaka cyangwa ibiri aba mwibarabara afise kamere kandi katari cyo kimwe n'umundi mwana wese w'imfuvi cyangwa afise ingorane ndabaha akarorero mu buryo bwo kwiyumvira k'umwana aba mwibarabara iyo ufashe umwana amaze imyaka itatu aba mwibarabara ukibaza ko icyo umufasha kumuha icumba ryamamwo ukamwinjiza mu cumba cugara ngo aryamemwo iryo joro ryose nasinziye kubera ko mu byiyumviro byiwe ntamenyereye kuba ahantu hugaye ugasanga rero kugira ngo umuzane kunezerega icyo cumba ubanza kugira icyo ukoze kugira ngo umuzane guhindura ingene yiyumviye rero wasanga hariho ibikorwa bikorwa haba n'amareta cyangwa amashyirahamwe byo kwihutira gutora inyishu gufasha abana mwibarabara ariko batiyumviriye ibyo abo bana bahuye nabyo muri iyo myaka yose kugira ngo bafashe kubanza gukira rero iryo tegeko rero ryari itegeko riza kugira ngo risigurire abashinzwe gufasha abana bamwibarabara cyangwa bamwibarabara yuko bakwiye kubafata mu buryo bwiharije ntibafate gusa nk'abana bafise ingorane gusa muri rusange nk'abandi bose ariko babitwarike mu buryo bwihariye rero iryo tegeko ryarasohotse iryo general comment yarasohotse umwaka uheze ubu rero tuba turageza gufasha n'andi mashyirahamwe kugira ngo ushikire amareta amashyirahamwe batangure kuyikora bahagaze kuco kutashize ko muri izo ngingo.
Yego, mwa mu mabanga mujejwe kuyobora ishyirahamwe New Generation mwaratembeye mu bice bitandukanye byo kwisi, mwitegereze mubona ikibazo cerekeye abana na cyane cyane abana bo mwibara baracyarahagurikiwe bihagije mu makungu muri iki gihe.
Ni kibazo mu myaka nk'itanu iheze kitavugwa. Amashyirahamwe yaragerageza kubikora mu bice bitandukanye mu bihugu byabo, ariko nta bikorwa bihumuza amakungu byari bihari. Nicyo gituma rero uravye muri iyi myaka duhereye kuri ibyo higanje umupira w'amaguru, ayandi manama mpuza makungu atangiye kuba biratangiye kuvugwa cyane, ku buryo hashyizweho n'umunsi wo kwibuka abana baba mu ibarabara, mugabo utaramenyekana cyane gose. Twibaza yuko uko iminsi ziragenda icyo kibazo kizohagurukirwa kigatorerwa umuti, cyane cyane kubera ko cyahinduye ingene abantu bakibona. Abantu bari bazi yuko abana mu ibarabara ni ingorane yo kubafasha, gusa kugira ngo twirinde ingorane, ariko ubu barabonye yuko abo bana bafite akamaro, bashobora kugira icyo bamariye igihugu, bashobora gutera iteka imiryango yabo aho baje bava. Ubwibyo rero kiriho kiravugwa cyane muri iyi myaka itatu ine itanu iheze, bice cyane cyane kuri iryo kuri iyo mahiganwa. Ariko kandi tumaze kubona n'ingingo zitangura gufatwa mu maleta atandukanye, mashyirahamwe atandukanye, biriko biratuma abo bana bafashwa n'ingoga gusumba uko byahora kera.
Mwatangaje ko mumaze gusohora, simgombye kuvuga kwirukana, abamaze gufasha bamaze kwiteza imbere mu mugambi mufise gutuma baba imboneza bakiteza imbere, abangana barenga 600 kuva mu mwaka w'1998. Ibyo bitegeri birabashimisha cyane mu tegekanya no gukora kurushiriza kwa murongo ibitegeri birengeye?
Ibyo bitegeri ntibishobora kudushimisha mu gihe akiri ha abana bo mu ibarabara, kuko twebwe icyifuzo nyamukuru n'intumbero nyamukuru dufite nuko icyo gikorwa twogira umunsi umwe tutakigikora, atari kubera ko tuzaba tudashaka gufasha abana, mugabo kubera ko atari abana bazoba bakihari barara mu ibarabara. Ntitunezerewe kuzoba abantu babandanye imyaka 20-30 dufasha abana mu ibarabara, kubera ko hatashoboye gufatwa inkingo zotuma badasubira kuja mu ibarabara. Rero igihe tutarashobora kubona icyo kibazo gitoreye umuti muri rusange, ntituravuga ngo zego biradushimisha kubera ko twarakoze mu buryo buke twaradufise, ariko kandi hacariho byinshi byo gukora. Intumbero yacu ni uko umunsi umwe twokugara ibigo byose tukavuga tuti nta bana tugifite tugiye gukorera mu bana, ntabwo dusangayo, usanga baratashe bose baba mu miryango. Ku bw'ibyo niho tuzonezerwa ko tuba twashyize ku kintu gifatika. Ibyo rero nabyo bizoba bitorera imiti twenyine, bisaba gukorwa n'imigwi itandukanye. Intumbero yacu nyamukuru ni uko atamwana akwiye kuba mu ibarabara, umwana ari mu ibarabara akararaho ahantu hari abantu bakuze n'imiryango. Ni igitutsi ku muryango, ni igitutsi ku mu kibano, ni igitutsi muri aho gace kanaka barimwo no mu buryo bw'igihugu muri rusange. Kubw'ibyo rero ni ikibazo munsi kizoterega umuti, tukabona nk'uko hari ibihugu ugendamwo biteye imbere vyaburaye, ugasanga yego bariho mugabo ni bake cyane kubera ko bagerageje gutora inyishu ibibazo byatuma baja mu ibarabara. Twabona ibyo tubishitseko tuzoheza tuvuge tuti aha naho turashobora kuruka tugakora ibindi.
Abo bana mufasha bagizwe n'ibitsina bitandukanye?
Ego, turafise abakobwa n'abahungu bashaka hafi no kungana mu bice by'abari mu ishyamba.
Mu kurangiza, ni ubuhe butumwa nikiye mutaba mwanosa akanya ko kuvuga mwoshikiriza bariko baratwumviriza?
Icyo butumwa dushaka gushikiriza ni uko hari ivyizigiro mu Burundi, hari ivyizigiro ku muntu wese bariko arasa nk'uko umengo yebuye yatawe yibagiwe, murashobora kuba ariko araca mu ngorane akabona umengo ni zinini cyane. Icyo yibaza rero umwana w'imyaka 5 atazi muri mvura iri kwiragwa i Bujumbura, atazi aho aryama, atazi byaza gufungura ku mugoroba, ariko ejo mu gitondo ugasanga Imana iramushoboje, arabivuyemwo, arabaye umuntu, arayiteza imbere, arafashije umuryango. Nicyo gituma ata muntu yotakaza ivyizigiro ku giti ciwe, nicyo gituma tutotakaza ivyizigiro no mu gihugu muri rusange. Igihe kumbure utatwo turagerageza ugasanga ari ibintu bitaragenda neza cyane, ugasanga kumbure ubugwaruka nk'uko bavuga bose ntibafise ubudi cyangwa ntibariko bariteza imbere mu gihugu cyangwa ubundi. Ni uko bishoboka iyo abantu bashize ingufu hamwe.
Mutubabarire, umutumire wacu turamutaye ku murongo wa telefone, Tako tuvuga ku byerekeye ikibazo cy'abana bo mu ibarabara. Tako tuvugana n'umutumire wacu na Imana Dieudonné ayoboye ishyirahamwe New Generation rifasha abo bana bo mu ibarabara. Abana muri rusangi ngabona cyane cyane abana bo mu ibarabara kugira bashobore kwiteza imbere mu buzima bwabo. Bakaba batanguye iryo shyirahamwe ryabo mu mwaka w'1998. Iryo shyirahamwe rikaba rero nk'uko tubivuze rishimikira ku byerekeye gufasha abana bo mu ibarabara. Hanyuma rero tushimiye rero umutumire wacu Nahimana Dieudonné kuba yitavye akamo twamuteye ikiganiro tubafitiye uno munsi kikaba kigarukiye ngaha. Turamushimiye rero Dieudonné Nahimana ayoboye ishyirahamwe New Generation ifasha abana muri rusangi na cyane cyane abana bo mu ibarabara mu Burundi. Dushimiye rero namwe mwese mwaduteze amatwi abashoboye kuduhamagara bakadutera akamo bagashikiriza ibyiyumviro bagashikiriza bakabaza n'ibibazo namwe mwese mwashoboye gukurikirana iki kiganiro. Bari kumwe nanje Fidele Niyongabo ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza ndabatumira no kubandanya dukurikirana mu biganiro byacu biri imbere. Ni radio ijwi ya Amerika.